Cupido.
On your eyes. Ay, 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 ay.
Say papa yao. So come, tuve vabini, batatena munda gano. So come, iyo socha gose, nzogu kunikire, nzogu asumutima. Kubera fisu mutwe muto, undi nuruguma, guma, guma, guma.
C'est moi que tu aimes. Et on n'est pas près de se quitter. Sinzoku guazo mukima. Sino rikora c'est plus fort que moi. Loving you is the only thing I want. Wala sinta waza kuku wacha.
Tewe ndawe turi kumwe. Umwanyu chutuba na mugu fichande. Nifusa yu kutombiru hande kwande. Iwanyu bakuronde. Papiru tindi kuli wa musheri. Umwe mwifuza kubona maso muyandi.
Ukunda we twama kiyumva namo. Nilindo visigo peyange. Ukunda chewenda we twama kuhuza. Siri mweja mbiringa mbiringa tukorumuti.
Toja kure, kure yuru nwarunwa telefone. Genda nwa, tuche tuzishiru hande. Newe na uwe, kiri rumunyenga. Tuche takuisondeka.
Oh, atuku woko tujane. Jewe na wewe tugende. Kujumunyenga turikunge. Inamge kuyindi wucheche. I just wanna be with you. You just have to say a word.
Eka namba singina mito. Urukundo ngo piti.